Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ingeso y'abarezi bamwe bamwe bagoba izo baragiye mu gukwegera mu bushurashuzi abana babigeme bigisha irabandanya kwibonekeza hirya no hino mu gihugu. Ubushikiranganje bw'indero buremera ko iyo ngeso itakira gaseseshwa rumuri, bukidoga buvuga ko n'ubushengejwe hari aho ubutungane bumwambikizera. None hakwiye gukogwa iki kugira iyo ngeso iteye isoni icibwe mu masomero? Dufashijwe n'ukurikiranira hafi ikibazo c'indero mu Burundi, ibi nivyo tugira tubaganirire muri kino kiganiro kw'isoko co kuri uyu wa 2022 mu kakaro mwaka wa 2023. Olivia Gakima nije ndiko ndakibashikiriza. Kaze. Birababaje kubona hari abarezi bahanwa n'ubushikiranganje bagirizwa kugoba izo baragiye, ariko ubutungane bukabambika izera. Umushikiranganje w'indero François Habyarimana yabishikirije kuri uwa gatanu igenekezo rya 2021 mu kakaro mu ihuriro ryari ryatunganijwe mu ntumbero yo kurabira hamwe ukuntu honywanishwa iterambere mu nyigisho mu mashure n'akaranga ku Burundi.
Ikintu kibi cyane nuko rimwe na rimwe usanga umurezi yakoze baragiryo yahanwe ku kazi agashikirizwa ubutungane, ariko nabwo ukamwambika izera. Rimwe na rimwe ugasanga banahinduye n'icaha yakoze kugira vyorohe kumweza. Mu bihe mwene ivyo, abajejwe indero n'abajejwe ubutungane, umwe wese mu vyo ajejwe babwiza gukora kugira iryo bara rirandurane n'imizi mu gihugu cacu. Aho bigoreye nuko haba mu kibano, haba mu nzira ija ku ishure, haba no ku ishure nyene, ayo mabi yo guhohotera abigeme tuyasangayo, kandi bikaba abantu babona, ariko kenshi ntibabivuge, bikaza kuja hejuru ari uko habaye imbarutso nko gufatanwa ikibazo nk'uko duheruka kuvyibonera mu ntara zimwe zimwe.
Ayo majwi y'umushikiranganje w'indero tukaba tuyakesha bagenzi bacu muri Radio RPA. Naho ubutungane bwaba buriko burakwega amaguru, umushikiranganje w'indero akomeje amategeko y'ishure iyo ngeso ngo yoranduranwa n'imizi, bivugwa na Yolaline Ibizi akurikiranira hafi igisata c'indero. Ikindi ahanura ko cofasha nuko mu masentare yose hoshigwaho umuhanuzi mu vyerekeye amabi akoregwa abakenyezi.
Imvo umushikiranganje w'indero atanga ntizishimitse, kuko umushikiranganje ajejeje ndero ntiyovuga yuko yananiwe guhana, yananiwe guhasha ico kiza cabana batwara inda ari abanyeshure, kubera yuko arafise ubushobozi ari muri leta, naho mu butungane baba ariko barakora nabi boheza bakaraba ingene bakomeza amategeko y'ishure n'amategeko yo gufasha abanyeshure. Ico kugwa niki? Ico kugwa nuko mu bushikiranganje bw'indero umushikiranganje yoraba ajya amategeko yakingira abanyeshure akayakomeza, agashiraho inzego ku ishure, hariho inzego bavuga ngo ni abagenzi babigeme, bagashiraho muri zijya komite nshingwashuri bakirinda yuko ziba ziganziwe n'abanyepolitike, hama bakaha ubushobozi bukwiye ivyabona vyo ku ishure bakabakingira. Ibyabona byo kwishure nabigisha nabandi banyeshure, hamwe bakaremesha n'abanyeshure, bagashiraho babahanuzi, bamwe babahanuzi mu Faransa bavuga yuko ara conseil bofasha mu gihe bariko barabona umwana ingene yigenza, bagaheza bakamenya icyo bamufasha. Ntibabigendemwo bya kuja guhana mugabo babijemwo bwa kuja gutabara bwa kuja guteganya umuntu ataronegwa. Rero ni ibintu bikomeye bibiri: gushigikira ibyabona, guhana n'ukuraba no mu bushikiranganje bw'ubutungane. Umushikiranganje nawe nyene akabikariramo cyane kugira ngo amasentare yose aba afise umuhanuzi mu byerekeye amabi akoregwa abakenyezi. Mu gipolisi turazi yuko hari ababyize, ni bagende babigishe sentare ntisase kucaha kijanye no gushurashuza abana n'abigisha abigemene n'abakenyezi badafise umuhinga mu byerekeye amabi akoregwa abakenyezi. Urumva rero ni byo buhinga, ni byo guhindura ingendo, ni byo kubikarira muri leta kandi bagacaho n'abana bakabagirisha inama. Ni akwisekeza rikomeye cyane.
Icegeranyo cakozwe mu kwezi kwa Nyakanga umwaka w'2022 n'ikigo c'igihugu kiraba ivyirondoka rijanye n'amagara meza PNSR cerekana ko abanyeshure babigeme barenga 300,000 batwaye inda batipfuza mu mwaka w'ishure w'2021 ushira 2022. 10% muri bo bakaba bari bafise imyaka iri hagati ya 10 na 14. Abarezi bagoba izo baragiye bakaba bari mu bagirijwe gukorera ayo mabi abo bari bajejwe kurera. Aha akaba ariho hagarukiye ikiganiro ku isoko c'uwo munsi. Olivia Gakima nariko ndakibashikiriza kama ndabikibanuye.
Cari ikiganiro ku isoko.